Abikorinto ba kabiri ikigabane cy'13. Ubu bugira bubu bwa gatatu nzi wanyu. Ijambo ryose rizoringanizwa bivuye mu kanwa k'ivyawe na biri canke bitatu. Nayivuze nkiri kumwe namwe ubwira kabiri kera. Nanone ntari iyo niko ndabivuga bitaraba. Ndabarira abacumuye kera n'abandi bose. Yuko ninagaruka ntazogira kagongwe. Kuko murondera ikimenyetso cyo kwerekana yuko Kristo ari wamvugisha. Umwe atari umunyantege nke kuri mwebwe. Ariko agira ubushobozi hagati yanyu kuko intege nke zateye kwabambwa ariko none ariho kubwo ubushobozi bw'Imana natwe turi abanyantege nke muri we ariko tuzobanaho nawe kubwo ubushobozi bw'Imana tubereyeho mwebwe bari mwebwe mwisuzuma mumenye yuko muhagaze mu kwizera bari mwebwe mwiraba mbega ntimwiyize nimuzi ko Yesu Kristo ari muri mwebwe kiretse ko muwa muri abahinyuma ariko nizigiye yuko muzomenya ko two tutarabahinyuma kandi turasaba Imana ngo ntimugire ikibi mukora si kugira ngo tuboneke ko turabemewe ariko no kugira ngo mukore icyiza natwe tuboneke nk'abahinyuma kuko tudashobora kurwanya ukuri ariko duherereye mu ruhande rw'ukuri turanezerwa iyo tugize intege nke namwe mukagira inkomezi kandi icyo dusaba ngiki nuko mutunganywa rwose icyo gitumye ndabandikira ibyo tutari kumwe kugira ngo nitwaba kumwe sinzohambare nkuko nahawe ububasha n'umwami wacu bwo kubaka ariko si ubwo gusambura ibisigaye bavukanye muganuke mutungane rwose mwemere guhanurwa muhuze imitima mubana amahoro n'uwo Imana nyine urukundo n'amahoro izobana nawe muramukanishe kugumbirana kwera abera bose barabaganiriza ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana n'ubumwe buva kuri mwemu yera bibane namwe mwese.